Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95.2 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 ku rubuga rwa internet. Mwatwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi. Niyedirwe mu basuza kandi mbahikaze mu makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru turi kumwe kandi na
Oriane Tangishaka, nanje ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byacu byo kuri Nosa.
Leta rero y'u Rwanda yashyize imbere ni ugufata kubigisha iyo myuga, kuko nayo ndi gahunda muri iki gihe yo kwigisha ubumenyingiro.
Uwo ni Jean d'Arc de Bonheur, minisitiri ushinzwe impunzi n'imicungire y'ibiza mu Rwanda, avuga ko igihugu cye kigiye gushakira impunzi imishinga izazifasha kwirwanaho mu rwego rwo guhangana n'ikibazo kigabanuka ry'ibiribwa.
Muri Misiri wahoze ari umushikiranganji mukuru Ahmed Shafik yivuguruje, havuga ko atagihiganywe na Perezida El-Sisi mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije.
Ingabo z'Ubuhinde n'iza Pakistan zarasanye ibisasu mu ntara ya Kashmir. Iyo mirwano yaguyemo abasirikare ku mpande zombi, bombi baritana ba mwana kuwatangije iyo mirwano.
Mu Bufaransa, amata y'abana asabwa guhagarikwa igurishwa mu bihugu 83 ni mu ishyirahamwe rya Celia babitangaje.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya, mugume ku maradiyo. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere makuru avugwa hirya no hino ku isi. Oriane,
urakoze cyane Edigwema. Tuyahere muri Afrika. Afrika y'Epfo yabaye ikindi gihugu kigiye ku rutonde rw'ibimaze guhamagara mu nama intumwa ya Amerika kugira isigura amajambo mabi aheruka gutangazwa kuba yaravuzwe na Perezida wa Amerika Donald Trump. Ayo majambo ateye isoni yoba yaravuzwe ku ngenzi z'Abanyafrika n'Abanyehaiti muri Amerika. Trump yaratangaje cyane bamwe mu bashingamateka bari mu nama yerekeye abimukira iheruka kubera kuri White House. Ni mu gihe bamwe bavuga ko Trump yabajije ikibazo avuga ati ni kubera iki tuguma twakira aba bantu bose baza bava mu bihugu by'amazirantoki. Bivugwa ko Trump ashobora kuba yavuze ko ahubwo hakuye kongerezwa igitigiri cy'abantu binjira muri Amerika bavuye mu bihugu nka Norvège. Norvège nacyo kikaba ari igihugu kigizwe ahanini n'abazungu, naho ibihugu vya Afrika na Haiti bigizwe ahanini n'abanyagihugu babirabure.
Tugume muri Afrika y'Epfo, hasigaye umwaka umwe gusa ngo haba amatora y'umukuru w'igihugu muri icyo gihugu. Amashyaka birakomeye muri icyo gihugu arimo kugerageza gukosora amakosa yakozwe na bamwe mu bayobozi bayo kugira ngo yongere kugirirwa icyizere na rubanda. Ishyaka ANC riri ku butegetsi na Perezida Jacob Zuma bashinjwe kenshi ruswa. Abatavuga rumwe na leta bemeza ko iyo ruswa yatumye igihugu kitagira ku ntego nyinshi cyari cyarihaye zo guteza imbere umuturage. Cyril Ramaphosa watorewe kuyobora ANC akaba asanzwe ari vice president w'igihugu yavuze ko ibyo byose bigiye guhinduka. Mu ijambo yavugiye mu nama nkuru y'ishyaka yamaganye ruswa, asobanura ko isa nkaho yari yarahawe intebe mu buyobozi bw'ishyaka. Ramaphosa yavuze ko ishyaka ANC rikwiye gushyira imbere gahunda zifasha abaturage kuva mu bukene no kugabanya ubushomeri. Biteganyijwe ko Ramaphosa ariwe uziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu nk'umukandida wa ANC. Ishyaka bahanganye rya DA naryo rimaze iminsi rivugwamo ibibazo bishingiye kuri ruswa. Umuyobozi waryo Munsi Maimane yatangaje ko bagiye gufatira ibyemezo bikaze Patricia Dolil uyobora umujyi wa Cape Town. Ishyaka riramushinja ruswa no gukoresha nabi umutungo w'umujyi ku nyungu ze bwite. Ruswa nanone iravugwa mu mujyi wa Johannesburg. Imijyi ya Cape Town na Johannesburg yombi iyobowe n'abayoboke b'ishyaka rya DA.
Tuve muri Afrika y'Epfo tuduge mu buraruko bwa Afrika. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Misiri hazoba hagati y'itariki ya 26 na 28 muri uyu mwaka w'2018. Ibyo byatangajwe n'ibiro bijejwe gutunganya amatora muri Misiri, bikaba byatangajwe kuri uno munsi wa mbere. Ibiharuro bizova mu ihiganwa rya mbere bizotangazwa ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane. igice cha kabiri cy'amatora kizoba ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa kane gushika kuri 26 bibaye ngombwa. Umusi wa musumwe imbere y'iryo tangazo wahoze ari umushikiranganje mukuru Ahmed Shafik yatangaje ko atazokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Shafik yivuguruje mu gihe yari yatangaje ko hazohangana na Perezida Abdel Fattah el-Sisi mu matora y'uyu mwaka, uwo nawe akaba yitezwe cyane kuzotsinda ayo matora.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingabo z'Ubuhinde n'iza Pakistani zarasanye ibisasu mu ntara ya Kashmir. Iyo mirwano yaguyemo abasirikare ku mpande zombi, bombi baritana bamwana kuwatangije iyo mirwano. Ikindi kitavugwaho rumwe n'umubare w'abaguye muri iyo mirwano. Ubuhinde bwemeza ko bwisha abasirikare barindwi ba Pakistan bupfusha umusirikare umwe, mu gihe Pakistan iyo ivuga ko yapfushije abasirikare bane. Pakistan yanavuze ko yishe abasirikare batatu b'Ubuhinde. Ubuhinde bushinja Pakistan kohereza abarwanyi gukora ibikorwa by'iterabwoba mu Buhinde, naho Pakistan igashinja Ubuhinde kubangamira uburenganzira bwa muntu mu karere ka Kashmir. Ubuhinde na Pakistan bumaze imyaka myinshi barasana, ahanini bapfa akarere ka Kashmir. Akarere ka Kashmir gaherereye hagati ya Pakistani n'Ubuhinde.
Mu Bufaransa, amakarto agera ku miliyoni 12 y'amata y'abana akoregwa muri icyo gihugu asabwa guhagarikwa igurishwa mu bihugu 83 yagiyemwo. Ayo mata akekwa kuba atameze neza kubera udukoko twoba twarayagiyemwo igihe yari ko arahingurwa. Ku munsi wa Mungu, umuyobozi w'ishyirahamwe Dairy Lactalis yaremeje ko ubwoko bumwe bw'amata yabo yasabwe guhagarikwa igurishwa mu bihugu by'Uburaya, muri Afrika, muri Amerika y'Epfo no muri Aziya. Ni nyuma yaho mu kwezi guheze iryo shyirahamwe ryasanze imwe mu mahinguriro yabo ifise amata harimwo udukoko bita Salmonella. Amerika, Ubwongereza na Australia nta kibazo bafise kuko bataronsa ayo mata. Abayobozi ba Dairy Lactalis bavuga ko bakeka ko utwo dukoko twatewe n'ibikorwa byo gusubiramwo imwe mu nyubako yabo ihinguriro ryabo yitwa Celias. Iyo nyubakwa iri ahitwa Croan mu buraruko bushira uburengero bw'Ubufaransa. Ikinyamakuru Le Journal gitangaza ko inzoya 35 mu Bufaransa zatowe ingwara yatewe n'utwo dukoko twa Salmonella.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere, urukiko rukuru mu Rwanda rwatangiye kumva ubujurire bwa Bwana Leopold Munyakazi ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. Uregwa arasaba kurenganurwa kuko inkiko za mbere zamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko ngo ataburanye. Ubushinjacyaha bwo buravuga ko ari we wiyimye uburenganzira bwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa uri i Kigali mu Rwanda.
Bwana Leopold Munyakazi yageze mu rukiko ari mu mpuzankano y'iroziranga abagororwa n'amataratara mu maso yari yunganiwe mu mategeko na Maître Denis Micombero. Iburanisha ry'umunsi wose ryiganjemo amagambo akomeye ku ruhande rw'uregwa kandi yakunze gukurura ibitwenge bya hato na hato mu rukiko. Bwana Munyakazi yatangiranye icyafatwa nk'ijambo ry'ibanze ku rukiko. Byari mu ndamukanyo n'amashimwe ati mbanje kubasuhuza mwese mu izina ry'Umukiza n'Umwami wacu Yesu Kristu. Ati nashimye urwego uko rwanyakiriye nasanze rubereranye na Repubulika nta kumahamura mwampaye ubwisanzure mbashimira ko mwamvanye inzitizi ikomeye kutagira umwunganizi bitandukanye n'ahandi n'abanje. Bwana Antoine Muhimukuri yiburanisha yamwibukije ko ari inshingano z'urukiko bityo bitari ngombwa kurushimira. Munyakazi yagize akangono n'agakomeye kuri Bwana Theogene Rwabahiza akimara kumva ko ahagarariye ubushinjacyaha kuko ngo izina rye hari ukuntu arizi. Urukiko rwamubwiye ko ibyo ntacyo bivuze cyangombwa ari uko ahagarariye ubushinjacyaha. Yasobanuye umurundo w'inzitizi z'urubanza rwe kuva yagera muri Amerika mbere yo kumwirukana kugeza n'ubu afungiwe mu Rwanda. Yabwiye urukiko rukuru k'urukiko rw'ibanze rwa Nyandungu mu mujyi wa Kigali rwamuburanishije atunganiwe rutabifitiye ububasha ndetse n'umucamanza mu rukiko rwisumbuye Inyarugenge mu iminota 2 yo kwisobanura mu bujurire. Yasabye urukiko gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha asaba kandi ko amagambo akoreshwa uko ari mu Kinyarwanda. Yavuze ko yitabaje urukiko rukuru aruregera kandi ko atajuriye kuko kubwasanga yarambuwe uburenganzira bwo kwiregura byemewe n'amategeko. urukiko rwamubwiye ko ruri mu mategeko rutari mu isesengura ry'amagambo bwana Munyakazi asubiza ko mu mategeko yanditse mu magambo yavuze ko nta muntu n'umwe wateza amatwi ubwiregure bwe kandi ko nta nyandiko mvugo yariyo yose y'urubanza yaburanye n'uwariwe wese mu rukiko rw'isumbuye rwa Muhanga umucamanza byagezeho biramushobera mubaza nibi byarimo ari ubujure cyangwa se ari ijambo ry'ibanze mazure rwavuga ko atagomba kuvuga icyo runaka ashaka kwamubwira yavuze ko ari cyo yise ijambo yageneye inteko iburanisha Umucamanza muburiye ko ingaruka zavuka mu myitwarire yazazirengera kuko mu rukiko nta mikino. Munyakazi yavuze ko atakina mu rukiko kandi ko atakwirengagiza icyubahiro rugomba. Yakomeje agaragaza inzitizi zikomeye muri urubanza saba ko zigomba kubanza kuva mu nzira. Aravuga ko yasabye ko yaburaniraho bikekwa ko yakoreye icyaha umucamanza arabyanga. Yavuze ko yafunzwe imyaka ine mu Rwanda kuva 1995 z'urubusa ubushinjacyaha bufata umwanzuro wo kutamukurikirana nyuma yo kubona ko nta byaha bimuhama. Yeretse urukiko zimwe mu nyandiko zimugaragaza nk'indakemwa bityo ko kugeza ubu ibirego bimuhamye ibyaha bivuguruzanya. Munyakazi arasaba kubona ibyemezo by'inkiko gacaca za Kayenza akomoka kuko avuga ko ntacyo zigeze zimuvugaho nk'umuntu urebwa ibyaha bya jenoside. Yasabye kandi ibyemezo bya gacaca za Nyarugenge naho yaratuye avuga ko yakunze no kwitabira inteko zazo ariko ntacyo zamuvuzeho. Yikomye bikomeye inyandiko n'ibiganiro byamuvuzweho ku bitangazamakuru by'igihugu na bimwe mu bitangazamakuru byegamiye kuri leta ko biri mu byatumye ari mu kaga. Maitre Denis Micombero umwunganire yabwiye urukiko ko hari sedi bikubiyeho ikiganiro Munyakazi yavuze cyabaye intandaro yo guhamya icyaha cyo gupfobya jenoside ubushinjacyaha butagaragaza. Nawe yavuze ko izo nyandiko za gacaca zihatse ibimenyetso simusiga bigaragaza kuregwa yarenganye. Ubushinjacyaha bwavuze ko byinshi mu byo Munyakazi avuga bidahura n'urubanza cyane ko ngo yaburanaga avuga ko inkiko z'u Rwanda zidafite ububasha bwo kumuburanisha. Kuko Munyakazi yarafunzwe akarekurwa agasohoka mu gihugu mu buryo buzwi nta cyaha kimuhamye umushinjacyaha yagize ati birashoboka ko ibimenyetso bitaba byuzuye ariko ntibikuraho ko haboneka ibimenyetso bishya ku byaha bidasaza nka jenoside. Yavuze ko ibyo bamukurikiranyeho nta sano na rito bifitanye n'ibyo yaregwaga mbere yo kujya muri Amerika. Umushinjacyaha yavuze ko urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rutirengagije uburenganzira bw'uregwa ahubwo ariwe wabwiyimye yanga kuburana. Yavuze ko sedi muhamye icyaha cyo gupfobya jenoside yayisobanuye hanayemera. Ku nyandiko za gacaca umushinjacyaha yavuze ko naho bazikoresheje nk'ibimenyetso naho kukuburegwa yaraburanye atunganiwe ku rwego rw'ifunga n'ifungurwa byo ngo ntiyumvikanye n'umwunganizi kandi ntiyagaragaraga nk'umuntu utishoboye. Munyakazi yavuze ko yagize impungenge agishororwa bwa kabiri mu manza. Ati nagize impungenge kuva rugikubita n'ikirego cy'igitekinikano gishingiye ku binyoma. N'imvugo yarakaje umucamanza amaze amwihaniza ko agomba koroshya imvugo kuko nta ntambara ihari. Yamubwiye ko nakomeza gutyo urubanza ruzafata undi murongo. Munyakazi nawe ati amagambo agomba gukoreshwa uko ari sitwe twayahimbye ugira ubwoba bw'amagambo abafite icyo yikeka. Urukiko rwamubajije impamvu umucamanza wa Muhanga yamuhani yataburanye. Uregwa yasobanuye ko akimugezaho inzitizi ntazisuzume yamusabye uruhusa rwo kuva mu rubanza undakomeza urubanza muhana adahari. Munyakazi arasanga kuba ubushinjacyaha bwarirengagije ibimenyetso bwahereyeho bumufunga muri 95 bisa n'icyo yise gushaka gusisibiranya. Aravuga ko afite abatangabuhamya basaga 50 bagombye kuba bamushinjura. Umucamanza yanzuye ko azafata icyemezo kuri izi nzitizi ku itariki ya 25 z'uku kwezi kwa mbere. Bwana Leopold Munyakazi yirukanywe muri Amerika muri leta ya Alabama mu 2016 aho yari umwarimu muri kaminuza. Mu 2017 inkiko z'u Rwanda zamuhanishije igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Ibyaha byose yita ko ari ibicurano. Ehawa gira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tugume mu Rwanda. Leta y'u Rwanda iravuga ko igiye gushakira impunzi imishinga izazifasha kwirwanaho mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'igabanuka ry'ibiribwa rigera kuri 25% ryagenerwaga impunzi z'abanyamahanga zahungiye mu Rwanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kabaye.
Guhera muri kwezi kwa mbere kumwaka 2018 imfashanyo yahabwaga impunzi zahungiye mu Rwanda yagabanutseho 25% nkuko biherutse gutangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. Impunzi zari zisanzwe zihabwa amafaranga 2,600 buri kwezi, ubu guhera muri kwezi kwa mbere zizajya zihabwa amafaranga 5,700, ni ukuvuga amafaranga 190 ku munsi. Gahunda yo guha impunzi batunga bibazwa amafaranga yatangiye mu mwaka 2014 buri muntu ahabwa amafaranga 183 ku munsi, mu gihe ubu impunzi zagiye zihabwa amafaranga 5,700 ku kwezi, ni ukuvuga ngana n'amafaranga 190 ku munsi ahwanye na zero n'ibice bibiri by'idolari y'Amerika. Impunzi yavuganye n'Ijwi ry'Amerika iba mu nkambi ya Gihembe itashatse ko amazina ye ashyirwa hanze, yerekanye ko ubuzima bagiye kwinjiramo buzabagora cyane ndetse ko bashobora kuzaboneka abatari bake bazicwa n'inzara. Iyi mpunzi yankoreye imibare igaragaza uburyo ayo mafaranga adashobora gutunga umuntu. Yambwiye ko ufite umuryango w'abantu 10 azajya ahabwa amafaranga 57 ku kwezi n'ukuvuga amafaranga 1900 ku munsi. Uyu mukuru w'umuryango avuga ko ayo ashobora kugura ibiro 2 by'umuceri gusa, uwo muryango ushobora kurya nk'ifunguro rimwe rya saa 6 kandi naryo ridafite uburisho. Yagaragaje ko aya amafaranga 1900 atagurwamo byibuze n'ifunguro rimwe rya saa 6 ryuzuye ngo wenda habure iry'umugoroba. Leta y'u Rwanda ivuga ko nayo isanga harabayeho igabanuka ry'ibiribwa, ariyo mpamvu yatangiye umugambi mugari wo kwigisha impunzi imishinga yazazifasha kunganira ifunguro bahabwa. Minisitiri ushinzwe impunzi mu Rwanda Dobonel Jean d'Arc yabibwira Ijwi rya Amerika.
Birumvikana impinduka zose ziravuna, ariko kwizera ko aribwo buryo twebwe nka guverinoma twahisemo bwo kubashakira ibisubizo bihambye byo kwibeshaho. Kuko ubusanzwe nk'uko mubizi, impunzi ziba mu bihugu bifite ubutaka bugari, hari naho babaha amashyamba, imirima yo guhinga. Twebwe rero mu bisubizo dufite icyo ntabwo tugifite, kuko ubutaka bw'u Rwanda si bunini cyane ku buryo babona aho bahinga. Ariko n'ubundi ababashije kwishyira hamwe babasha, hari n'abakora ubuhinzi buciriritse nko bagahabwa nk'igishanga bagafatanya n'abaturage ku buryo babasha kubona umusaruro uvuye muri ubwo buhinzi. Icyo Leta rero y'u Rwanda yashyize imbere ni ugufata kubigisha iyo myuga, kuko n'ubundi ari gahunda muri iki gihe yo kwigisha ubumenyingiro, aho abantu bigishwa nyine ibibafasha gukora vuba vuba bagahamba imirimo vuba vuba kandi koko bikabagirira umumaro. Tubona rero ko rwose ari igisubizo cyiza ku mpunzi ziri mu Rwanda.
Leta yavuze ko yatangiye guha impunzi ziba mu mijyi ubwishingizi mu kwivuza, kuvanga abana b'abanyarwanda n'ab'impunzi bakigira hamwe. Leta igasanga ibi bizafasha impunzi mu mibereho yazo ya buri munsi. HCR na PAM nabo bakomeje gutakambira abaterankunga ngo barebe uburyo bakongera inkunga batanga ku mpunzi zahungiye mu Rwanda, kuko itanga bidashobora gutunga izo mpunzi. Impunzi zifite ibibazo byihariye nk'abana bari munsi y'imyaka 5, abanyeshuri, abagore bonsa n'abatwite, abafite ubwandu bwa virusi itera sida n'abarwaye igituntu nibo bonyine bakomeza guhabwa inkunga uko yagenwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM. PAM ivuga ko igendeye ku nkunga ihabwa n'abafatanyabikorwa ikeneye nibura miliyoni 2.5 z'amadolari buri kwezi kugira ngo ibashe gutanga inkunga y'ibiribwa cyangwa amafaranga ku mpunzi ziri mu Rwanda. Kugeza mu kwezi kwa 12 kumwaka 2017, HCR yabonye 19% by'inkunga yose hamwe yari ikeneye ingana na miliyoni 20.3 y'amadolari, muri miliyoni 104.5 mu madolari yari akenewe. Leta y'u Rwanda ivuga ko icumbikiye impunzi zigera ku 170 ziganjemo iz'Abanyekongo ndetse n'izaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Asumpta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Barakoze bagenzi bacu mu Rwanda, tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Abagize imigwi ijejwe gutegura mu makomine y'intara ya Kirundo amatora yo kwemeza canke guhakana ihinyanyuga gibwirizwa shingiro barahiye. Imigambwe myinshi irashima uko iyo migwi yubatse. Murunani Amizero y'Abarundi ntibashima ingene umwe mubo rwatanze yakuwemo kuvyo bita akarenganyo. Ni inkuru y'umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco ndarurinze mu ntara ya Kirundo.
Ukuboko kw'ibubamfu kufashe amabendera abiri, iry'ubumwe n'iry'igihugu, ukundi kumanitse hejuru. Abatowe gutunganya amatora yo kwemeza canke guhakana integuro y'ibyirizwa shingiro barahiye imbere y'abagize umugwi nk'uwo ku rwego rw'intara ya Kirundo kuri uyu wa mbere. Imbere yo kurahira, urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara yabanje kubamenyesha igikorwa kibarindiriye. Pascal Manariyo arongoye umugwi ujejwe gutunganya ayo matora mu ntara ya Kirundo yababwiye imyifato itegerezwa kuzobaranga, acagira ko anabagabisha.
Twagira tubasabe ko mwebwe mugiye kurahira mukanya musabwe gukorera hamwe mugire urunani rw'intamenwa, atari uko bizobaruhisha cyane. Umunsi wakoze ibikorwa vya sisi kumutaga mwijoro ugacuja gukora ibizobihungabanya uzofatwa kandi uzohanwa, kuko igikorwa si igikorwa cya seni, si cya sepi, si cya sisi, ni igikorwa cy'igihugu.
Yisunze ingingo zimwe zimwe ziri mu ibwirizwa shingiro rihasanzwe buramatari w'intara ya Kirundo
Melchior Nankwawomba,
we yasabye ababona ko batazobishobora gukinjura kare.
Amabanga ari mugiyemo arahambaye cyane, muri kwa kuva kera n'abashimira rutari ari nka indagano bagiye kugira zari z'ubugeni n'ibindi akavuga ati ndire ndabihevye ndisubira inyuma ivyo byarabaye niwe mwatuwe mwizigiwe wo kumva yuko nk'izigingo somye yo havahemuka ikambere no musi ashaka kuvuga ati ndabangirije cyo ari biza cyane bawerekanye yangingo ya 35 nabasomera utegeza kubahiriza amategeko y'igihugu
imigambwe nka yose irashima uko iyo migwi yubase mukerereza Octavi arongwe umugambwe paripya gakiza untara ya Kirundo
ayishimira gose kuko ni bamwe bamwe twebwe twabitoreye twabaravye ubukerebutsi ubwitonzi n'ubwenge kuzorangurana ishaka ibikorwa biyemeje umugore rw'amatora mu ntara sepi ntako takoze kugira ngo ukore ibisabwa n'amategeko waragerageje twe tubona bose baserukiwe
muri FNL naho nyene barashima Abdul Karim Mashaka arongoye uwo mugambwe mu ntara ya Kirundo abona ko abanyamigambwe botandukanya ayo matora n'amatora yo guhiganirwa ibiti vya politike
n'amatora ahanini ya twebwe abanyamigambwe ego turashobora kuvuga ko tuhafise mu ruhara runini ariko dutahure ko ari amatora yo kuhakana no kwemeza ihinyanyurwa gibwirizwa shingiro aha rero twebwe icyo twiteze nuko aba bantu ntabategezwa kubogamira kuko nta munyamigambwe azoba yabatumye atigenda nkumbure mu komondondera amajwi bako barondera ingene abene igihugu bogaragaza ko bemeye canke bahakanye kubijanye n'ihinyanyurwa gibwirizwa shingiro
umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Kirundo bo ntacu bashima kuvuga mu runani amizero y'abarundi bo bafite akangonongono Oscar Nizigimana arongoye ugoro nani mu ntara ya Kirundo aratubwira ico batashimye
twe turi mu migambo canke inani ziri mu namuhano zo jambo z'amakomine ariko ikintu cyadutangaje nuko hadusanzwe tujana gu mu namuhano zo jambo z'amakomine wasanga baronka n'imibiri umuntu umwe muri komine uvuga nk'umugambo uri ku butegetsi waronka umwe ku komine ariko twebwe twasanzwe baduhaye babiri na babiri baduhaye umwe acira kugwa ku buryo bwa dutangaje natwe bwe tutashobora gutegera ibyo byo ko ntigeze subirizwa n'uwo badusabye twagiye kubimenyeshwa mbere dutevye ikete tuza kuriroka dutevye
agira ko anashikiriza nuko babona byari kugenda
abajeje intwaro so bari kuca batanga umusubirira yari gusubizwa n'undi wacu kuko abo bari basangije ubwoko n'igitsina bari bahari ariko baca bamusubiriza n'uwo tari wacu kandi badasangije n'igitsina yari umugabo aca subirizwa n'umukenyezi
Pascal Imana Rio aramutswa umugwi ujejwe gutegura amatora ya kamarampaka mu ntara ya Kirundo arabeshuza ivyo umugwi arongoye wagirizwa kubyiwe uwo yakuwemwo kuko yaranzwe n'umutima wo kudakunda igihugu mu gutakazi igihugu camujeje akagirizwa no kudakunda akazi ikindi cyatumye akugwamwe nkuko Mana Rio abandanya bisigura nuko aho yatanzwe gukorera muri komine ya Vumbi atari haba ndetse agasigura ko atazwi no mu ntwaro gushika kuri nyumba 10 uramutswa umugwi ujejwe gutunganya amatora yo guhitamwo ego na oya ku nteguro y'ibwirizwa shingiro asigura ko babuze uwo bamusubiriza kuko urutonde rwatanzwe n'amizero y'abarundi atamututsi wundi yariko kugira amusubirire mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze cyane Jean Bosco Ndarurinze ho mu buraruko bw'u Burundi tumanuke gato hagati n'hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega haravugwa ifuku zona imirima izofuku nta giterwa na kimwe zibanga abarimyi batewe nizo ufuku bavuga ko kuzitega imitego byasenzwe basaba abajejwe uburimyi kubaronsa umuti w'ikizungu ushobora gutuza izofuku ni inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana mu ntara ya Gitega
Izofuku zone imirima y'abanyagihugu zikaze ku mitumba y'amasenga nyabisindu na mushasha muri komine ya Gitega nkuko bivugwa n'abanyagihugu bahaba Nduhejo Esperance ni umukenyezi w'imirimizi aba ku mutumba wa masenga aratubwira ko izofuku ziteye ingorane
urumva turiyumye duteye nk'ibijumbu canke imyumbati amateke yose ubuzisigaye zijya n'ibiharage ziramira byose nta kimwe zitajya ubwa mbere ntizajya amateke zajya imyumbati n'ibijumbu gusa mugubu byose zirajya n'ibitoki zigira zimba mu mizi nyene zikamira hama zigakwega byose n'amababi inzara nk'izo dutera kubera ifuku kandi izo zizotera amafa ameze gose
izo fuku zatumye abahinga bo kuzitega bahungukira mu gihe bateze ifuku igafatwa nyine umurima yafatiwemwo acariha uwayiteze amafaranga ari hagati y'amajana 5 n'igihumbi naho nyene uwayiteze agenda yitwaye kwigurisha kubazi kuzifungura twegeregwa Jekera Nikodemu umwe mu bahinga bigisha urwaruka gutega izo fuku kugira ngo barabe ko botuzi izo fuku uwo mutama w'imyaka 58 avuga ko urwaruka yigishije rwuma rutega ariko izo fuku ntizifatwa ku mpamvu atubwira
nanega mutaza kera bavuga ngo nguhonye fuku araziteka
mwebwe ngaha murateka
baratega muga ntizifashwa gose hafashwe imwimwe hazigasigara ari nyinshi usanga zazibiri ahandi naho batega zirahunga gose ikizibiri ahandi gashya ahandi hano yageje ko hagikisigisibi uhashize umutego asanga yazibiye umutego ukaguma uriyo ukaguma uteze nyene nayo yizibiri yaciye ahandi uyiteze bamuhemba 500 hari nabaka 1000 ayikuye
abarimyi basaba batakira abajeje uburimyi kugira ngo bagire ico bakoze kubwizo fuku Caritas icu Burundi numukenyezi mwirimizi wo kumutumba wa Masenga
asha indimo zose aho umuntu ageze ndimo hose ntacho tukirya ibijumpu igitoki umumbati yako kagora umuntu atera iteke byose nta nakimwe zitari byose zirakwe igitoki zirakege tukazubwirwe niko gihenutse nico gituma yo muntu azara bembereza asubiza mwaka ndasubiza mwaka kandi nta cyizwe cuko tuzurya zisazizamwe nazo zirandura zirenza zirandura zirenza nta n'umuntu ufugiye ko nkubu aho sande yatimbitsi ratimbika gwose kaduza uruvu aha rero rero zigomba zitangura gutimbika rero sawasawa kubera zirundebyo zijya nani barankaye ikotikira bye hijya harya njye ni ifuku hajya yarahejeje akwiye ko mwudufasha mukatorera aho umuti watso yego mukaza mwadufasha wo gushira mu kuzima naye handi oya tugiye guhona kweri nazo nyeze atabyivoma kwa gasuka ariko kari kantunze yego niko kantunze nta kindi zirakaze ni kuri zirakaze ariko mwunze muratuvugira ariho mudutabaza gati katso
Andre Niyongera arongoye burimyi n'ubworozi muri komine ya Gitega aremeza ko bazico kibazo cifuku zateye mu mirima yo ku mitumba imwimwe uwo mufundi w'indimo avuga ko bagerageje gukoresha ubuhinga bwo guteza ingutu zisanzwe zikaririzo fuku ariko akemeza ko atatu byashoboye gushikako arangize remesha barimyi abizeza ko hariko hari gubundi buhinga bwo gutuza izo fuku ko misi yavuba bazoje kugeregeza undi muti agasaba barimyi kuguma bakoresha imitego mu kurindira uwo muti igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dutandukanaho reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa ku isi yoriya
muri Afrika yepfo yabaye ikindi gihugu kigiye ku rutonde rw'imimaze guhamagara abambasaderi ba Amerika kugira bisigure kuvyo umukuru w'igihugu President Donald Trump yoba yaravuze bitesha agaciro abanyafrika
Aho nyine muri Afrika yepfo hasigaye umwaka umwe gusa ngo haba amatora y'umukuru w'igihugu amashyaka birakomeye muri icyo gihugu arimo kugerageza gukosora amakosa yakozwe na bamwe mu bayobozi bayo kugira ngo yongere kugirirwa icyizere na rubanda ishyaka ANC riri ku butegetsi na President Jacob Zuma bashinjwe kenshi ruswa abatavuga rumwe na leta bemeza ko iyo ruswa yatumye igihugu kitagira ku ntego nyinshi cyari cyarihaye zo guteza imbere umuturage
Mu Faransa barahamagara yuko mu bihugu 83 vyo hagarika kugurisha mata yitwa Celia ishira hamwe Dairy Lactalis n'iyo ibitangaza.
Ingabo z'Ubuhinde n'iza Pakistani zarasanye ibisasu mu ntara ya Kashmir. Iyo mirwano yaguyemo abasirikare ku mpande zombi. Bombi baritana ba mwana kuwatangije iyo mirwano. Ikindi kitavugwaho rumwe no mubare w'abaguye muri iyo mirwano. Ubuhinde bwemeza ko bwishe abasirikare barindwi ba Pakistan bupfusha umusirikare umwe mu gihe Pakistani yo ivuga ko yapfushije abasirikare bane. Pakistani yanavuze ko yishe abasirikare batatu b'Ubuhinde. Ubuhinde bushinja Pakistan kohereza abarwanyi gukora ibikorwa by'iterabwoba mu Buhinde, naho Pakistani igashinja Ubuhinde kubangamira uburenganzira bwa muntu mu karere ka Kashmir.
Muri Misiri naho amatora y'umukuru w'igihugu azoba hagati y'itariki 26 na 28 muri uyu mwaka z'ukwezi. Ibyo byatangajwe n'ibiro by'igihugu bijejwe gutunganya amatora bavuga ko ibizova mu matora bizotangazwa ku nshuro ya mbere ku itariki 2 z'ukwezi kwa kane.
Nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimasi Kalala wegeranje aya makuru muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Oriane Tangishaka turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza